Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose biruwe inshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru y'aka kanya. Umugwi w'abagwanyi ubutegetsi mu Rwanda FLN urigamba ibitero byakozwe mu bweyeye mu bumanuko bushira uburengero bw'u Rwanda.
Ibyo wabonye mu itangazo niko biri, igitero twaragikoze cyarabaye, ndetse ingabo za FLN rwose tukaba tunakishimira uburyo cyagenze ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2021. Tukaba twarakigabye rero mu murenge wabwiye n'ubundi mu karere ka Rusizi.
Uwo ni Irambo na Steven Tambula, umuvugizi w'umugwi wa FLN. Mugihe abantu bo mu bwoko bw'abanyindu n'abanyamurenge bo mu minembe muri teritwari ya Fizi ntara yakivuye mu manuko yatandukanijwe n'intambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho yaturiye imihana irenga ijana, hari imihana imwe y'igakenge ikiba mwayo moko kuko yanse kwitandukanya kubera intambara. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Mali Ba Ndaw n'umushikiranganji wa mbere Mokhtar Ouane baracyafunzwe n'abasirikare bagumutse. Bajanywe ku nguvu ku cicaro c'igisirikare amasaha make nyuma yuko abasirikare babiri bari mu bafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye haraheza amezi 9 badashiriwe muri leta nshasha mfata kibanza. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishyirahamwe yo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO, hamwe n'amakungu byasabye ko Perezida Ba Ndaw n'umushikiranganji wa mbere Mokhtar Ouane bajanywe hamwe n'abandi ku cicaro c'ikambi y'igisirikare ya kati mu ijoro ryo ku munsi wa mbere barekugwa bidatevye. Iyo kambi iri ku birometero 15 vy'umugwa mukuru wa Mali Bamako. Iyo kambi yahoze icumbitswemwo n'abagize kudeta, amakungu ari yamiriza ikoreshwa ryayo ryose ry'inguvu no gutuma abategetsi batanga imihoho ku nguvu. Amenyesha ko ingingo gihuti-huti yo gufunga umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ishobora kuzogeramira ivyerekeye gufasha Mali. Vyitezwe ko abaserukira ishyirahamwe CEDEAO bagendera umugwa mukuru Bamako no munsi kwa kabiri. Ndatangaza igisirikare kirasohora ku vyerekeye ingingo cafashe. Ingingo cafashe irateye amakenga mashasha kuvyo uko niba leta mfata kibanza izoshobora kubandanya mu mwidegemvyo igashobora gukoresha amatora mashasha arangwa na demokrasi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Amakungu ariko atera remera kurushiriza Turikiya kubera ingabo zayo ziri muri Libya. Timishimwe raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Turukiya yohereje abasirikare bayo muri Libya babarirwa mu magana n'abarwanyi bo muri Siriya babarirwa mu bihumbi mu rwego rwo gufasha igisirikare cya leta ya Libya mu ntambara irwana n'ingabo za General Khalifa Haftar ushyigikiwe n'abacancuro b'Uburusiya na Sudani. Ubu mu gihe harangwa agahenge kubera amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 12, umwarimu wo mu ishuri rikuru rya gisirikare Aya Buruyila yavuze ko igitutu cy'uko izo ngabo z'amahanga zava muri Libya kiri kugenda kiyongera. Yongeyeho ko hamaze gufatwa imyanzuro ibiri y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kemeje ko ingabo za Turukiya, Uburusiya na Sudani zavanwa muri Libya. Leta Turukiya ariko kuri iki kibazo cy'ingabo zayo ziri muri Libya ivuga ko yazoherejeyo ku busabe bwa Libya mu gihe muri uku kwezi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Libya Najila El Mangushi yumvikanye ahamagarira ingabo zose z'amahanga harimo n'iza Turukiya ziriyo gutaha. Minisitiri El Mangushi yavuze ibi mu gihe Turukiya yari yamaze kubaka ibirindiro bya gisirikare muri iki gihugu. Ubu ibitangazamakuru bya Turukiya bikaba byanditse ko harimo hanitegurwa kubakwa ikigo cy'amato y'intambara.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC muandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umugwi ugwanya ubutegetsi mu Rwanda Force de Liberation Nationale FLN ziremeza ko zakoze igitero mu bweyeye mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa FLN Lieutenant Irambo na Steven Tambula yavuganye na Venice Nshimiyimana umumenyesha makuru akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika I Londres mu Bwongereza.
Ibyo wabonye mu itangazo niko biri, igitero twaragikoze cyarabaye, ndetse ingabo za FLN rwose tukaba tunakishimira uburyo cyagenze.
Mukishimira ko igitero cyagenze neza mu gihe ingabo z'u Rwanda zivuga ko zabishemo babiri
Abiria ni ibinyoma, abiria ni ibinyoma bisanzwe ho basanzwe babesha kuko nta na kimwe bajya bemera. Twebwe rero kuvuga ngo batwishyemo abantu babiri biriya ni ibinyoma. Bariya bose bo wabonye ndetse nibyo bagiye bavuga byose biriya nta nabo tuzi muri twebwe bari. Bariya ahubwo ni abantu babo urazi ko 2015 habayeho imigumuko mu Burundi, habaho kudeta ipfubye ikitwa Redi Tabara, umutwe ushyigikiwe na Leta y'u Rwanda ufata misoresore ari nabo ubungubu nabo duhora duhanganye nabo bose baravanganye. Bariya rero wabonye ahubwo ni bamwe mu bo twishe babatahariya turabo batesha hanyuma bahitamo kubitirira twebwe. Twebwe nta muntu wari atwatakarije n'umwe.
Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda arabyemeza kandi iyo mibiri yaragaragajwe.
Ntabwo iriya mibiri ntabwo ari yacu unyumve neza. Kuko natwe ubungubu tukubwiye ngo intumbi zabo turi nazo tukazikwereka. Ntabwo wahitumenya ukuri biriya n'ubushize ku gitero cyabaye umwaka ushize ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani ahitwa ku Imbogo mu murenge wa Ruheru. Ahangaha naho baragiye bareba abantu babo twishe baguye mu kibuga babaribo bitirira ko ari abantu bacu.
Reka twoye kuvuga ibya kera tuvuge ibya vuba by'igitero cyagabwe ejo bundi. Ingabo z'u Rwanda zivuga yuko zafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse birimo n'imyenda ya gisirikare y'ingabo z'u Burundi aho ngo mwari mwaturutse. Ibyo ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ubivuga.
Ibyo ni ibivugwa na Leta y'u Rwanda ariko siko biri kuko twebwe ntabwo turi Burundi. Twebwe keretse niba Nyamagabe yarimutse kabiri Burundi, twebwe turi Nyamagabe tukabarizwa Nyaruguru tukabarizwa mu karere ka Rusizi. Iyo bweyeye wumva nayo tuyirimo ni naho twarwaniye. Twebwe ntabwo tujye Burundi, ntacyo tujya gushaka yo si gakondo yacu. Ikindi iriya myambaro bavuga ni imyambaro yatakaye kera y'Abarundi yatwawe na Redi Tabara yahungiraga mu Rwanda. Ibyo rero iyo bamaze gutakaza abantu nka kuriya bahita babambika imyenda bagafotora. Yaba banavugaga ibyo ngibyo nibura ari ubwa mbere tubiciye bweye cyangwa se ibitero twagiye tugaba aribwo bwa mbere babonye. Kuki se bavuze kiriya ahubwo kuki batavuga ibitero byose twagiye tubagabaho? Bumbe kurondore wakumirwa.
Oya, reka kubirondora tuvuge iby'igitero cyo mu bweyeye. Bo berekanye imbunda zafashwe, abantu bapfuye, mwebwe hari umusirikare mwishe.
Mbo, twebwe wenda babashije kuvuga kuri kiriya gitero kimwe ariko uwo munsi twagabye ibitero bibiri icyarimwe. Iriya myambaro barayifite n'ubundi bo basanzwe bayifite yambarwa na Redi Tabara yabo. Twebwe rero nkaho twagabye wenda ibitero kuri uwo munsi twagabye igitero mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Ruhinga ahitwa Inyanzare mu iyo misozi. Icyo gitero cyaguyemo abasirikare b'u Rwanda batandatu bakomereka abandi babiri. Tuhakura imbunda, tuhakura n'imyenda ya gisirikare. Hanyuma tugabana ikindi gitero mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi. Ahangaha ni ahitwa Nyamuzi. Twakuye imyenda, tuhakura imbunda, ndetse tuhakura ni radio yabo y'itumanaho yitwa Tadilan RT 77S nomero 2255. Iyi ngiyi yakorewe mu gihugu cya Israel aho twanahatsinze ingabo zabo 15 banakomereka benshi.
Ariko si umenyago kuki mutayerekana, kuki abo bantu mwishe batagaragara?
Ariko twebwe dukurikiza amategeko agenga uburenganzira bwa muntu, birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Ntabwo wenda nk'ikindi nakubwira nuko nk'iyi radio twayambuye umukomanda wabo wari uri aho ngaho nawe wahaguye. Iyi radio twarayimwambuye tumusangana n'abandi batatu bari bamuherekeje n'abita amayisikotiye bari bari aho ngaho. Abo bose kuki batabavuga bakajya kuvuga ibinyoma? Ni ukugira ngo bakingirize Abanyarwanda gafuka mu maso.
Uwo mukomanda yitwa nde?
Mbo, ntabwo twabashije kumenya amazina ye, gusa twumvise abenshi bagenda bamutazira Kazungu.
Ariko kuki mwagabye iki gitero mu gihe i Kigali habera urubanza rw'abantu bitirwa kuba baragabye ibitero i Nyabimata hakicwa abantu bavuga ko bari muri uwo mutwe wanyu wa FLN, hakaba kandi haburanishwa na Paul Rusesabagina wari uhagarariye iyo mpuzamashyaka ya MLCD?
Mbo, wenda mbere yuko ngira icyo mbivugaho reka maze nkubwire ko twebwe tutaba mu mpuzamashyaka ya MLCD. Twe ntabwo tubamo.
None muba muki?
Twebwe ni ishyaka ryacu CNRD ubwiyunge, ari naryo rifite umutwe w'ingabo wa FRN Ntarumikwa, iyoborwa n'umudamu witwa Umubyeyi Francine.
Urakoze Venuste. Tukiri kuri inkuru leta ya Burundi irahakana ibivugwa na leta y'u Rwanda vyuko abagwanyi b'umutwe FLN bateye u Rwanda baturutse ku butaka bw'u Burundi. Ibindi turabishikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mu itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru vya gisirikare vy'u Burundi, Colonel Floribert Biyereke avugira urwo rwego rwo kwivuna abansi yagize ati: uru rwego rurabeshuje icese amakuru avuga ko ku butaka bw'u Burundi hoba hari umurwi w'inkozi z'ikibi zifise umugambi mubi ku gihugu cy'u Rwanda. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rubeshuje kandi ko hoba hari umurwi w'inkozi z'ikibi wavuye mu Burundi uja gutera u Rwanda. Muri iryo tangazo, ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi ntivyigeze bivuga izina ryabo bwita abagizi ba nabi bashakira nabo u Rwanda bakanagirizwa kuba ku butaka bwabwo. U Rwanda yamara rwo rwemeza ko ari abarwanyi ba FLN. Ejo kuwa mbere, igisirikare cy'u Rwanda ahatuributsa ko cemeje ko cishe babiri bari muri uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa Kigali, abandi ico gisirikare kivuga ko bace bahungira mu gihugu cy'u Burundi aho bari bateye bava. Ijwi rya Amerika ryagerageje guhamagara katari gake Colonel Floribert Biyereke yashize umukono ku itangazo ribeshuza ibivugwa n'u Rwanda, ariko ntiyitaba telefone yiwe ngendanwa. Iyo tuza kumutora hambavu ivyo vyagirije vy'u Rwanda, twari kumubaza n'icu Burundi buvuga ku myambaro ya gisirikare cy'u Burundi yerekanywe mu bikoresho vyafatanywe abateye u Rwanda. Kuva umurwi wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda utangura kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda mu 2018, ubutegetsi bwa Kigali bwakomeje kumvikana bwagiriza u Burundi ko ari bwo bufata mu mugongo uyo murwi. Ni mu gihe u Burundi nabwo akatari gake bwagirije u Rwanda guhindaro no gufasha umurwi wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Izo mpande zibiri ahariko zamirira kure ivyo zagirizanya. Mu gusozera itangazo rihakana ko abateye u Rwanda kwa mungu w'indwi heze buca ari kuwa mbere baje bava mu Burundi, urwego rwo kwivuna abansi rw'ico gihugu rwagize ruti: ingabo z'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ziri ku rubibe u Burundi busangiye n'u Rwanda zama ziriko zirakizura kugira ngo zicungere umutekano w'urwo rubibe.
Tugushimire Diane kuri iyo nkuru. Mu gihe abantu bo mu bwoko bw'abanyindu n'abanyamurenge bo mu minembwe muri teritwari ya Fizi ntara ya Kivuye mu Bumanuko bamaze imyaka irenga itatu batandukanywa n'intambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho yaturiye imihana irenga ijana, hari imihana imwe y'igakenke ikibamwayo moko kuko yanse kwitandukanya kubera intambara. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Nyuma y'imyaka itatu aka karere k'imisozi miremire minembwe kari mu birometero 2023 uvuye mu mujyi wa Uvira kibasiwe n'intambara zahitanye abantu babarirwa mu magana, zigatwika imihana irenga ijana ndetse zikanyaga n'amatungo abarirwa mu bihumbi. Muri iki gihe biragoye kubona umuhana wo mu minembwe abanyamurenge bagituranye n'abanyintu n'abapfu. Rero gusa ugeze mu minembwe ukerekeza igakenke usanga ari umuhana wonyine abanyamurenge n'abanyintu n'abapfu rero bagendererana, nubwo buri bwoko bwo ku musozi wabwo. Umusaza Sedekia Nkurikinka atuiga kenki nubwo kugabanya murenge kwahuye nawo vuye mu bana bapfurero n'abanyinturiga kenki ya kabiri yatubwiye ibanga bakoresheje kugira ngo akarere kabo katibasigwa n'intambara.
Imyana yose mirembe yarahiye ariko muri gakenke yacu ntihahiye. Bikurikiranye intambara ije gutangira twebwe twarihuje abapfurero n'abanyinga tugira ibiganiro twerekana kuko ntacyo tuvukana tukaganira buri munsi. Intambara zirakwira mirembe yose ariko kandi wacu tugumana amahoro n'ubu duturanye neza turasangira kabisa n'agahiye. Nta muntu wangu umuntu abaje wabakarara bazi wacu bakarara turi amahoro nta kibazo twigeze tugira.
Niriye banga mwakoresheje
tukabwira abana bacu bagumina na twirwane tudushaka intambara dukeneye kubaho amahoro itwo kwisamburiraho niba mukeneye kujya ku Rwanda muje handi ariko ndikosambura igihugu cyane.
Seka Seso Mikayire n'umuyobozi wa rukarita ya gakenke ya kabiri n'umunyintu yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibiganiro bigamije gushaka amahoro ari byo byafashije akarere kabo muri ibi bihe minembwe yibasiwe n'intambara.
Abanyamurenge bagize inama natwe tugira inama abahungu b'abanyamurenge n'abahungu bacu b'igifurero ukutura tuye neza ndakibazo kabisa habantu ikara tuyishikicara hehe ndakibazo abahungu bacu bo bamayimayi tuzatubabuza abana batuyigwaneho tuzatubabuza ahangaha iwacu ndakibazo turaje mu banyamurenge tuzaturarayo ndakibazo ndashida nuko gusa.
Kio Pascal nawe ni umuturage w'umwanayiga kenki asanga kuba ayo moko agituranye hari ikintu kinini byafashije minembwe
byaramiye ibintu byinshi Dabori watu tukwewe ndi tuwa senyi ndi tuwa tukikiu. Ikigira kabiri ni nzira ila vitaminemwe. Binuwe sebi vidanda zwa viza vitulukiva kenkini ano. Nihani kakeni kuza vinyure nivyo vitunza minemwe. Imiunya masukari masawune ni vindivyo sunahanga. Nihani kakeni kuza vinyure.
Kuba ayamu kwa jitura nyeneza mugiye mu bindi bice bya Minembwe Bijombo Rurambo Mikenke Gatobo n'abanyamurenge n'andi moko bagituranye umuyobozi wa societe civile muri Minembwe aruvuza ngo masenkade asanga abo baturage ari urugero rwiza rw'amahoro abaturi imisozi miremire ya Minembwe bari bakwiriye kwigiraho
yakenge kuva intambara zibaye ntabwo ntabwo haraterwa ntanzirasha nta kibazo baracyara amahoro niyo mpamvu rugero rugomba kwigwa n'ahandi kandi ndi mihana yose yagisenyuka bagiye basenyirwa n'abaturanye nk'ubu rugezi amazu y'abanyamurenge atuwemo n'abafure n'ubu yarimo turabizi tuvugana no kuri telefone ni gute wakwirukana umuntu mu nzu ye aho kugira ngo mubane kandi nawe warufite yawe donc igikenewe ni bagira umutima wo kumva ko bashobora kubana n'abandi mu karere kandi ntabwo wakwirukana abantu mu karere ngo nawe ugaturemo ufite umutima utuje
ahandi yavugwa uyu mubano mwiza wa yamoko na hitwa mu karere ka Bibogobogo kari mu birometero birenga 180 uvuye mu Minembwe Vedaste ngabwo kubgaradijwe ijya Amerika ubira mu ntara kivuyepfo
urakoze Vedaste Impunzi z'abarundi ziri mu makambi impunzi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo barageramiwe n'ibibazo byinshi harimo cyane cyane inzara n'ubugwayi muri rusenda bamaze amezi agera kuri atatu badahabwa amafaranga na HCR yo kugura ibifungurwa kavimvira naho nyene inzara ni nyinshi bakaba baheruka kugira imyerekano yo kugaragaza umubabaro wabo Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Madame Nzoyisaba Beatrice yari muri iyo myerekano atangura mubwira amagogwa barimo
abamuri transite nyakuri turagowe abarundi benshi baramaze bagasho barafungwa bakishubusa abandi nabo bariko barafata bakabotsa izuba rija bakabarya ntagari ukubesha nimbona nkubone turabibona bamwe harimo abantu tumaze badukuye mu rusenda kazi ujye mu menyeshamakuru umenya imana tedafiti ndazi dosiye y'iwacu bamwe yabayizi kuva mu rusenda tumaze muri transit umwaka n'amezi atandatu aho batuzanye batubwira ngo baratuzanye mu bundi burungiro twabuze iyo tuva n'iyo tuva aho turi ntibemera ko dusohoka tukuvuga indani mu rupango aho abakira n'ababonye ukuntu bagenda muri iyo myerekano babaye ari ugutoroka ariko benshi hariho aho bangiye kwinjira n'ubu bakiri hanze naho isirasi ya byozo ku munsi birarenga utasemutse kurya nahinjya tuize barasigi birabonyene bakatugurisha natwe ngareka twize abana baragwara bamwe baratsinda bakama baratukuye kubera kubunga buri bwiza tukabasaba guhunguka bitanga uzi yuko yaba yagiye kwironderera kwikorera umucanga cyangwa yigaragaye n'imbaro urabona ibasigaragaye bayikorera 50 ukaba kugira uzokwiza amahera uzogenda uhereze turahangayitse rwose turahangayitse ntabwo ingene duhangayitse nta muri transit abarundi babamara umurundi atenzeka tubanze bacaba mukatwa bakamujyana mu gashi bamurengana abasoda bagusanga n'imbaro ni kugana kutisho bakagukungana bamwe bariko barabafata bakaboka bakabaha bakabota izuba riva bakabarya aha rero muraba kumwe bigenda mukadufasha n'amakungu agahaguruka mukarara ingene aho dukora mu gihugu cya Kongo kuko turaremerewe hariho besi twahora tuba mu nkambi ya Rusenda hariho dosiye yabaye irabonekayo umenyeshamakuru Fedaste ndazi ko yoba yizi adukura mu Rusenda yaba ngo baratugumvishije akizani no muri transit na gusa tuzikara bashuza ne kufiya kesi n'ubu bamwe harimo abadasohoka kuko kazi hanze bakabasiza ukora no guhunguka muri bamwe baratwangira guhunguka ari ukabuze uko tubigenza bisaba murabe ukuntu mubigenza ukoresha ingufu zose ukabona benshi barangamiwe hariho benshi barangamiwe babuze icyo bakora uvugwa ntibavugwa ukagenda umuganga umubwiye ngo mbi imiti arakora rirari ukabura icyo ukora n'icyo ufata abenshi nkumi yasize murara ingene rero mwebwe nyine mu gikuri uri imbere mukaraba ingene mwakoresha ingufu zose tukava ku butaka bwa Kongo kuko turabimerewe rwose mukaraba ingene mubigenza uko harimo abatishoboye hari abafakazi kandi ndingaha ndabana bane kandi bagatanu mugabo ngaraguye mu nkambi sigire fashana n'ikintu nakiki niba ukuntu mu bigenza amakuru arangira mu gihe cy'igihugu cya Kongo uko abarundi barafiriye ari benshi mu gashoboho ntabwo afite uwagubwira ariko baranyanyasa abantu bose arangira mu bigenza.
Murakoze cyane gose madame Niyonsaba Beatrice ngaho ikavimvira turaza kumva byinshi kubijanye niyo myerekano yabaye kubijanye n'ubuzima bwanyu bwa misi yose inge n'ibintu byifashe mwihangane gato ndumva ibibazo muri mwo ntivyoroshe na gatonya biragoye cyane reka rero duhindukire twakire umushinga nahe nzitonda Fidela tubwire muri rusange nk'umuntu ayobora kandi akurikiranira hafi cyane ibibazo by'impunzi ngaho muri Kavimvira no mu karere kaho mushinga nawe nzitonda muri make mbere yuko tunavuga niyo myirekano iheruka kuba mu misi ya hera mbere yuko tunavuga n'ivyo bintu twumvise by'abantu barya abantu n'ibibazo byinshi cyane tugenda twumva by'inzara n'ibindi muri rusange ukubona ubuzima ngaho ikavimvira no mu karere ku mpunzi z'abarundi bwifashe gute ubuzima
kuvuga yewe ingaha mu Kavimvira mu kambi yo kumukavimvira izina abanyitanga tonda Fidele ubuzima tubayemo mu buzima bugoye cyane ntabwo ubona ubugitikiro ubona naho tugenda guca ingero aho ugiye uhuye n'abapolisi baragufata aho ugiye amahirwe ugashobora kuvugirwa n'abantu ashobora kuba badi nk'uko agateka k'umuntu ko kubahirizwa naho bakufashije muri no mu nzira gusa baca bakujyana hari nk'abo baherutse gufatwa batatu bambugwa bagira ufite byose bo umwanya bakiri bamuhamagara ndahashyitse nsanga babatse amatelefoni y'ibihumbi umwe bamatse ibihumbi cumi na bitanu n'undi bamuhara bitanu hanyuma ngerageza kubonana na koroneli wabo kuko yigaragaje yuko umwe yoba adashaka kuba iyo agaragaza isura yo kwambura acarabahamagara abafite amatelefoni amahera yo bari bamaze kuyanyica amatelefoni aragaruka ibyo birahera ariko vuba vuba iyi minsi ni ukuvuga bafashe umwe murundi yari yagiye gukora o atashye baramufata bamujyana mu gaso bamujyanye mu gaso mu minsi ibiri gusa twumva ngo bamwokeze bamuhiye wara ibyo ni ibintu byabaye kuzuba ku murango bamukoze amarobe tubona baca bavuga ko abarundi ngo batabashaka ngo ngaha mu gihugu cya Kongo ubwo rero ibyo byose tukomeje kugira aha tukabona n'abandi bitwa ngo ni ababyeyi bacu bari ko bakurikirana ubuzima bwacu niho twisunga kandi mu maso yacu niho twinegeza ngo biratwitwikaho ni ukuvuga ugiye kumusaba serivisi yo kugira ngo akwandike nawe mu gitabo cy'abahunguka agusaba amahera tukaraba rero ayo mahera tuyakuwe ejo nore bamwe baca bita mu nzuzi bagenda kurondera igaradiye abandi bagenda kukorera imicanga ugasanga barajya mu ngorane zitari zimwe uhazi nawe kurondera ubuzima byagoye aho rero tugahita tubona ko dufite ikibazo kiremeye cyane nta bugenda bwuma dufite bishobora kwikura muri icyo kibazo niyo mpamvu imyerekano twabigize kuko ishaka kugira ngo dufite abantu bose ko no n'ubwo gupfa tukome gupfa ubwo twitwe twerekanye ishyamba ufite ubwo kugeruho n'abaganga ntituvuga nk'uko byari bitegereje ujyanye umwana kwa muganga nk'ubu ufite umwana arembye bamujyanye kwa muganga nta kinini na kimwe bagiye kubamwa bamubwiye bamubwira ngo aze kugaruka ibyo byo kugaruka ingitise ibiri yaza mu biro nyine dufata gahunda yo kujya kuvura hanze niyo mpamvu ubona abantu barapfa batagira igikurikirano abantu baguma bari gatunze ubuze byo se biratubabaza ubu rero twaje gufata n'icyo tureka twabuze kwifunga twabuze n'uwo tubiri nazo byacu no kugira ngo tube twari kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kugira ngo kumve atuma ibi bibazo byacu fashikura rero umuvyi kokwisura ngo atuma ibi bibazo byacu
ego ndumva nivyoroshe na gatonya tugiye ku kibazo kimwe kimwe tugahera kuri ico cerekeye ugufatwa cyane na madame Beatrice yavuze ugufatwa mufatwa n'igipolisi mufatwa n'igisirikare nibande bafata abantu babatwara hehe biba byagenze gute kugira ngo abantu bagume bafatwa muri make
nikuvuga ino muri kongo kumamente umuntu w'igihugu yitwa umukongomani kanuni uwo ariwe wese n'umutegetsi uyu ni umupolisi tumenya ngo umupolisi kuko hari igihe yaba yiyambariye sivile arashobora kuba aguhagarika amaze kuguhagarika rero utanguye kugira ngo nk'ibintu byo kumuturuka niba tubona abiwabo baza rero nyuma rero ubu bambaye igipolisi abapolisi barafata abarundi abasoda barafata abarundi nimuguya bita abaner barafata abarundi bakabanyanyasa n'iyo miti yose nta muntu n'umwe yoroheye abarundi kuvuga n'ubutegetsi bwurenga abari bikakona abacunze umutekano ahubwo nibo bahungabanya ku ngambo y'umurundi yitwa ngo polisi nibo bawuhungabana kwanza ikintu gihari mubona se nk'ubu bamenya yuko tuko turaganira aba bategetsi bacu gufite ngaha ingazi kuzebwe n'imiryango yacu twohitwurukira muri santarali
twizere ko
kugira ngo tuganire ni ukuvuga twinegeza tukoze nk'ahantu badushoboka no kumva ijwi ryacu no kutubona uko ni bwo buzima tubaye
ego twizere yuko umutekano wanyu ugiye kubandanya ucungerewe ugiye kubandanya utekanye kuri iki kibazo becerekeye ugufatwa nacyo nyene ndumva ko ari ikintu kikomeza kubandanya kuba ko turacumva cyane mu makuru atandukanye mpindukiye kuri madame Beatrice madame Beatrice icyo kibazo kindi twumvise cyo gusabwa amahera iyo umuntu yipfuza guhunguka guhunguka ni nk'ubundi buhungiro bwo gushaka kuva muri ayo magorwa muri ayo ibyo bibazo murimwo iyo ugiye kwiyandikisha cyangwa kuyirondeye gutaha bigenda gute ushikira abande ugenda kubihebiro bigenda gute muri icyo gihe batanguye kubasaba amafaranga biba byagenze gute
gushikira ku biro bya CNR niho basaba
kubanza
igene fotaha bakagisaba
babagira ngo ayo mafaranga ngo nayike y'ukwiyandikisha cyane n'amafaranga y'igiturire n'amafaranga asanzwe azwi cyane
kandi igiturire kugira abasanzwe kugira ngo kugende
n'abandi bategetsi ba HCR baba bahari kugira ngo kumbure mubiture muvuge muti turifuza gutaha icyo cyifuzo bagikurikirana
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuwa Rimaskarara aya makuru yarahagarariwe na Edi Gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidenio Ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.